iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ni wa mwanya mushikirizwa ikiganiro muri sanga muyumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'i Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ikaze neza mwese rero. Igenekerezo rya 8 ntwara nte no munsi wibutsa abakenyezi nabigeme kugira iterambere rigaragara mu bikorwa by'iterambere ryabo n'iterambere ry'igihugu cyabo. Nkuko bivugwa namwe mu makoperative yabigeme mu Burundi, iryo terambere ni nkankama kugira ngo bashobore kugira intambwe bigejeje ko. Mbega uko kuja hamwe nk'aba jeune mu bikorwa nk'urudandazwa rw'ibintu n'ibikorwa nk'ama service bigenda gute, bakorana ibihe bikorwa by'iterambere bunguka gute, nivyo tujye kuganira mu kiganiro muri sanga muri aka kanya. Kaze mwese muterere ivyumviro n'ibibazo vyerekeye iryo terambere cane cane mu gwaruka rw'abigeme. Nkuko bisanzwe rero murashaka gushikiriza nimero zanyu kuri Facebook yacu, tugashobora kuba magara mugaterera urubuga rwacu ruri kuri radio yacu VOA. Ikaze neza
muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagaragara bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatu
ngende hano Kampala Uganda.
Jende mugitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi ry'Amerika nkuko mubiza kwaririmbo katwibutse ikiganiro muri sanga ni muri aka kanya. Nizigimana Ani Joannis umwigeme arongoye cooperative Innovation Plus Plus riharanira iterambere ry'abigeme biciye mu buhinga mvabwenge no kuvuga production artistique, amenyesha ko igenekerezo rya 8 ntwara nte umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ari akaryo ku bigeme n'abakenyezi kunezererwa intambwe bageze ko mu iterambere ryabo, rikaba kandi akaryo ko gutunganya intambwe bifuza kuzobashitse ko mu mwaka ukurikira. Iyo koperative irongoye na Joannis igizwe n'abigeme barenga kuri 30 bakorera mu gisagara cha Bujumbura. Bavuga ko impano bafise zibashoboza kwinjiza amahera atari make biciye mu guhingura ibintu bitandukanye, bakabidandaza baranatumigwa mu mahayanisha gurisha amano kuvuga ama exposition aho baba bafise ibintu bikoreye harimo amasakoshi, ibirato, amahereni, amatapi n'ibindi byinshi byongeye ku bintu bahingura hamwe. Bararonka kandi uburyo butari buke mu manza batunganya no kuvuga service de ceremonie. Mu kiganiro rero muri sanga muri aka kanya aho tuko turahimbaza umunsi mpuzamakungu wariwe agateka k'abakenyezi n'abigeme, twatumiye Mademoiselle Nizigimana Ani Joannis arongoye cooperative Innovation Plus Plus atuyagire byinshi ku bikorwa barangura byo kwiteza imbere. Twatumiye kandi Nishimwe Lirette umwe mu bigeme bagize iyo koperative atubwire zimwe mu nyungu zirimwo mu kuja hamwe nk'aba jeune nk'ugwaruka mu kwiteza imbere. Reka tutarinze kurangira rero twakira abatumire bacu Nizigimana Ani Joannis, ikaze neza mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane kutwakira, turaryohewe no kuba turi hano. Twagize iciyumviro, nagize iciyumviro hari mu 2022 aho niyumviye yuko impano zose mfite nozikoresha nabo twari turi kumwe bagakoresha impano zabo bari bafise kuko umwe yatanguye akora iziwe munyuma tumaze kuja hamwe turabibona yuko twashobora kugira iterambere kandi twoshika kure tukaninjiza uburyo twigisha ibyo twese hamwe tugakurira tukarondera iterambere twese hamwe
ego ni byiza cyane rwose murakoze reka kandi twakire na mugenzi wawe Nishimwe Lirette ikaze neza Lirette
murakoze cyane kunyakira mu kiganiro ego nanjye ndi mu bagije innovation please please tukaba turi abakobwa bakorera hamwe mu bijyanye n'ubugeni n'ibindi kugira ngo bashobore kwiteza imbere murakoze cyane twakire
murakoze namwe ndumva ko Lirette akanya mufise gake muza gukenera kubandanya muja ku ishure cyangwa mu bindi bikorwa mufise ariko turashima akanya gake tuzoba turi kumwe kumbure n'abanywanyi baza kuronka akanya gato kuko kubaza ikibazo mbere yuko dutandukanya ariko reka nsubire kuri Joannice arongoye iyi koperative yanyu n'ingene mwatanguye duheraho Joannice ni iki cyabatumye muvuga mutireka tuje hamwe reka dukorane tuje hamwe nk'umugwi dukorane byagenze gute
mbere twiyumvira iterambere nk'uko tumaze kubibona ni benshi badukurira twabona bahezeze amashuri yabo tukabona mugabo bayahezeze ntibateye baronka akazi kandi tukavuga ati tuzotegerezwa kubaho gutyo tuca turiyumvira ariko natwe twokora akantu gatonya tukiri abanyeshuri tukaba turinjiza amahera kuko twanabona ibyo dukenera byinshi tubigoza ababyeyi canke tudafite tudafite satisfaction personnelle munyuma turavuga tuti reka twese twigishanye hama turondere iterambere twinjize n'amafaranga dukoresheje ibyo dukora aho niho hakigiriye cyane cyane nshiyumvira kubona yuko abandi baheze ntibatore baronka akazi mugabo kandi yuko natwe tukiri abanyeshuri hari amahera dukenera mugabo tushobora kuguma tukora ababyeyi tukiyumvira ati tukira hanyene dutangure dukore hamangira ngo iterambere bizoza bizanaye
rero mwariyumviriye ati reka tuje hamwe dukorane nibyo koko kenshi cyane rimwe na rimwe usanga abajore icyo cyumviro barakigira bati reka tuje hamwe dukorane mukora hamwe gute neza na neza iyo mugiye hamwe muvuga muti reka dukore gute nizihe mpano mufise muvuga ati reka tuzishire hamwe dushobore gukora ikintu runaka
impano ahanini ziba ziri mu bakobwa ziratandukanye muri twebwe abagize innovation plus harimo abazi kujisha hamwe abazi gushona harimo abazi kugira icyo bita na design kwiyumvira igicapo cy'ikintu tuza gukora harimo ababa bazi kugenda kudandaza icyo bita marketing aba bandi baba bazi kugira publicite donc bibiya ku ma reseau sociaux kubibiya kuri Facebook Instagram Twitter no kuza barafotora amafoto meza bakabyerekana harimo n'icyo cyo kudandaza nka kurya mwarimu hari n'ibyo tugenda mu ma exposition haba harimo n'abandi bagenda gukora ama exposition sinibyo gusa mu bikorwa byose twama tubona yuko hakenerwa kuba ufite ubwenge icyo bita connaissance intellectuelle icyo cyose turagikorera ko kuko mu bakobwa bagize innovation mu bigeme bagize innovation plus plus harimo abagenda bagiye kwiga cyane cyane inyigisho no bwaje gukoresha ubwenge
hama Lirette nawe wavuze ati reka nifatanye nawe abigeme ndabona ibyo bariko barakora ni byiza reka nanje nje muri bo wewe waje wipfuza kurangura iki canke waje ufise izihe mpano ushaka guterera byagenze gute
turi abakobwa bafite impano zitandukanye ni kuvuga ngo hari umuntu usanga avuga ati genda gukora amahereni cyangwa ati genda ndafite impano yo gukora tapi muri ibyo byo nahise impano yo gushona nkaba ndavuga ati reka njye hamwe n'abandi ndetse twe kuri na dame bizamfasha kumenyekana kandi bizamfasha no kuyungura ubwenge kubera ibyo bimwe biragoye ko biyungura ubwenge urabyumva nawe rero navuga ati reka njye hamwe n'abandi kugira ngo nshobore kunguka byinshi kuko iyo muri bamwe amaide aba menshi iyo muri hamwe murafashanya umwe arushe undi arashobora kumwakira ugasanga ibintu hakuyarira cyane ugasanga biriko biratera imbere bivuga ati rero ni avantage cyane kujya hamwe n'abandi kugira ngo bakungure ubwenge kandi bashobore kugukuza kuko ubumwe biragoye cyane
Rero muraje hamwe muhura kangahe kugira ngo kumbure ibyo mukora byo muhingura mushe kubigurishiriza hamwe mushe kwiyumvira ingene muza kubitwara ku isoko rusange muhura kangahe biba bimeze gute uko gukorana
uko gukorana turahura kabiri mu kwezi nkuko twabibabwiye twashagura kabiri mu kwezi hama tukagira repartition de tâches ni kuvuga ngo umwe wese akavuga ati wewe genda ukore ihere ni wewe genda ukore tapi wewe genda ukore ibihama tukagusubira guhura turaba ibyo bintu twakoze nyine byagenze hama tukabona kubishyira kuri marche kubishyira kuri marche rero ni kuvuga ngo turashobora gupartaja mu bagenzi tugashyira ku mataki bakabibona rimwe na rimwe yahabaye ihayanishagurika tukabitwara abantu bakabibona kugira ngo bashobore kudushorera ego
ego birumvikana hama Joannis ibintu bijanye no kugabura amafaranga hoba harimwo intambanye zimwe zimwe kuko hari igihe kenshi abantu bigorana ko bumvikana igiciro c'ibintu pourcentage umwe aronka biba bimeze gute cyane cyane nk'umuyobozi wabigeme batari bake barenga 30
muri twebwe ico kibazo twagikemuye guhera ku ntango dufite ico uko dukora organisation personnelle cyane cyane zaye ku mafaranga twebwe twisangije n'abandi barashaka kuba babikoresha mu gatwe twe turazisangije dukoresha ico bita ama pourcentage ni ukuvuga ko iminsi yose tuba tuzi ati iki kintu kidandaza ya nayi iki kintu nitwagenda kugikora baziduha ya nayi umuntu wese rero yadandaje nyakintu canke yarondeye iyo marche akadondereje ko kuje kuza gukorera service yo mu maseremoni asaronka ubwo nyene pourcentage tugira amafaranga wa muntu asaronka pourcentage yiwe kikaba kirakemuzi mugabo sinibyo gusa hari by'ubusanga abantu bakora bo nyene ubwabo ugasanga jewe ndajisha kubera ko najishije kino kirato hariho pourcentage ndende ndonka itangana n'abandi abandi ntibashobora profita kuri ico kintu niko nabivuga umugabo baprofita mu gihe cya kintu nakojeje nk'ubujisha bakidandaje hama pourcentage isigaye nica yinjira muri innovation plus plus uko niko dukora umugabo hariho n'ikindi gihe tuba twaronse amafaranga novuga ati n'ubufasha atari byo twadandaje canke twarondeye marche aho niho tugabura twajije hasi tukagabura neza twaje kuraba ubuyazanye marche cyangwa uyu yakoze gutyo gutyo
ndumva ko mwitunganyije mu buryo bwumvikana buryo butomowe ni byiza cyane reka rero duhindukire ku murongo wa telefone twumve ibyiyumviro cyangwa ibibazo by'abanywanyi b'ijwi rya Amerika cyane cyane kuri wewe Lirette akanya ari gake duhere ku munywanyi yitwa Laurent uraho neza amahoro ego turaho turashima Laurent ukaze neza mu kiganiro muri isanga ikibazo cyanyu cy'ibibero kubigeme batumire buno munsi
wala mufundi wanyu nkuko cyane ni zero ari mu ntara ya Burundi eje iki yari ni intero nashaka kuvuga
Laurent aga telefone karamugoye telefone karamugoye ariko twizere ko bamugarura ku murongo kugira ngo ashikirize ikibazo cyo cyangwa cyumvira ego mu kurindira ko Laurent agaruka ku murongo kumbure twoganira kubijanye izo service de ceremonie ariko muravuga twavuze zijanye no kuja gufasha mu manza nizihe manza muja hamwe nk'umugwi muti reka tuje gukora uru rubanza muba muri bangahe mushobora gutanga service zihe muri urwo rubanza mukinjiza uburyo duhere kuri wewe Joannis
mu manza cyane cyane aho duhera mu gukora turafite partenariat n'abantu bakora ama invitation gusohora tujya dupapuro dutumirira abantu kujya mu rubanza rwawe ndatwebwe ku bwacu ahacu natwe turakora ubukaze kwa mutama akuki amagaba ubu ama emballage de cadeau donc de dukoresha mu kugira ngo batangiremwo impano baba baha ababyeyi cyangwa bahana hagati y'abagize ubugeni turakora icyo bita location donc imbutano amakanzu y'abageni
izijanye z'ubujya bushakoshe barambara izijanye zose no gukota turabifite turasigala ari baza kubikora hariho nabatamba hariho n'igutyamva rero mu mamanza
ego nkuko bari bayitubwiye muri mwebwe harimo impano nyinshi no kuvuga ko harimo abatamba harimo abashobora guseva harimo abashobora gukora ibikorwa byinshi cyane ni kwa kundi turako turavuga ko kuja hamwe ibikorwa mukabikorera hamwe lirete none uko kuntu iyo mukoze nkuru banza ni gikiye kintu ubona kiriko kirabungukira cyane muri iki gihe nifuza gutera mu imbere cyane 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 muri uko gutanga ama service ibikorwa byanyu mukamurakora ego icyo kijanye n'ama service de ceremony nibihe bikogwa ubona nk'abajene muri iki gihe muri komura kora gitera imbere cyane kandi cyunguka uburyo kumbure n'abandi bajene bashobora kubona yuko ego koko nanje kinashobora kugikora nibihe bikogwa byinjiza muri iki gihe nk'abajene muri komura tanga ama service
muri cyo kijanye na service de ceremony turakora ibijyanye na kuki radi yuko komanda nyinshi akuki gategerezwa kuboneka tugakora amagawa nayo nyine ategerezwa gutangwa bitigura ngo uri umuntu ayakora nakarusho kuri wewe kubera ko abantu baraza kuyakenera hama ku kijyanye naho n'amalocation oui il est vrai ni benshi bagira amalocation y'imvutano n'ibindi byinshi ariko nabyo nyine ni byiza kubikora iki kiduta yuko uba ufite clientele ikintu kijyanye na service de ceremony ni ikintu cyiza cyane kubera ko kira ama ceremony ariho kandi azokwamaho bitigira ngo si ikintu kijyo hava gihera vuba oya ahubwo gusa ni kurondera ama marshe mumaze kuganya marshe abantu bakakumenya usanga ari ikintu kiriko kirafungukira cyane
ati ni ibintu bizokwamaho kandi byunguka ni byiza ego reka nakire ku murongo wa telefone umunyonyi bishwe rya Amerika Marcel Kazenez
barakoze cyane ku mikaze kuri radio ishuri rya Amerika n'abatumirwa bacu bose b'uyu munsi ndabasuhukije ndashaka kubabaza ikibazo uyu munsi mu bihugu byacu bidatera imbere usanga urubyiruko rw'abigeme akenshi na kenshi rukunze guheba amashuri kubera guturuka mu miryango ya ntawe nikora none nkababaza muri iyo business yabo bakora mu rwego rwo kuzamura abandi bagenzi babo bo mu byaro hirya ku mitumba bibanda kuki ese bakoresha abantu bize gusa ese bari barwa rubyiruko rw'abakobwa rutagize amahirwe kugera mu ishuri kugira ngo rutozwe imirimo kugira ngo nabo bagire uruhare mu iterambere ry'umwigeme iwabo ku mitumba cyangwa se mu midugudu nk'uko ino mu Rwanda tubyita ese bahakazi bakurikije ubumenyi umuntu afite byo kuvuga ngo umuntu yarize cyangwa ntize ntabyo barebaho muri rusange babigenza bate mu rwego rwo kugira ngo babe umusemburo w'iterambere aho batuye ikibazo cya kabiri cyo gisa nk'igitekerezo uyu munsi ku isoko mpuzamahanga tubona abagore ba rwiyemezamirimo bakomeye turabona abagore bayoboye imiryango mpuzamahanga aho dushobora kurebera kuri madame Louise Mushikiwabo ayoboye umuryango mpuzamahanga wa OIF tukareba uyoboye umuryango mpuzamahanga w'ubucuruzi uri mu Nigeria kazi madamu Ekonjo Eyewara n'abandi badamu benshi bahagarariye Loni hirya no hino abo badamu bakobwa bacu babatumirwa uyu munsi bakiri batoya nuhe mugore muri Afurika bafataho nk'icyitegererezo cyabo role model wabo w'umudamu muri Afurika ninde ku buryo bashobora kuvuga ngo impamvu mufataho icyitegererezo ni iyi ngiyi natwe twifuza kugera kuri ibi dushingiye kuri ibi dufataho icyitegererezo yakoze murakoze neza ibibazo nari mfite
turagushimiye Marcel turagushimiye reka kumbure ntere kuri Lirette ko we akanya kararangiye duhava tuca tumusezera muri aka kanya nyene Lirette mbega duhere kuri icyo kibazo cya nyuma ati nuhe mwige nuhe mukenyezi agutera intege urabira ko muri Afrika mu Burundi mu karere uvuga uti uyu nyarashitse kuri ibi nanje ndifuza kuzobishika ko arantera intege ivyumviro byiwe biratumbere
ego bon niko ngerageje kwishura abagore b'abanyafrika ni abantu bakunda ikintu cyo kwiteza imbere bijyanye n'utugenegene rero nta wuri specifique natanga izina specifique ngo ntange ngo ni uyu
Gusana dafunda kuba fiva cyangwa nkabona utuntu bakora ikintu artisanal nkabona ko ari ikintu cyiza nk'amatapi cyangwa amahereni nkabona kandi ikintu cyiza kandi nkabona bobo bateye imbere kandi abantu babigura cyane rero abo bagore barafashije kumusiha ndafite ati nanjye genda ashobora kubikora kandi ndashobora kujya hamwe n'abandi kugira ngo ushobore kwiteza imbere ego
hama iyo muri kumurakorana n'umugwi w'abigeme muba muri muva mu mihinga mutandukanye kuko Marcel yavuze ati mbega mukorana nabize gusa mbega umugwi wanyu urafisemo ubutandukane bwinshi cyanke muraba jeune baba ibujumbura gusa kandi bize kumbure universite kaminuza cyanke muratandukanye
uko turi muri innovation plus plus turi abigeme gusa turi abigeme hama mu kugira ngo dushagure abo dushobora gukorana icya mbere ntitwavuga ngo turashimikira cyane ku mashuri turashimikira cyane ku cyo umuntu ashoboye ku mpano umuntu afite kandi uwize arashobora kugira impano nk'uko uwutize nawe nyine ashobora kugira impano rero innovation plus plus ifite impano ntibizinda gusaba yuko waba warize amashuri ngo kaminuza cyangwa segondere wowe urakubwira ati genda afite iyi mpano ushaka kwinjira muri innovation plus plus kugira dufashanye turagufasha kandi ni nk'uko wize naho nyine udafite impano ukavuga ati njyewe ndakunda innovation plus plus nkeneye dufashanye kwiga naho nyine turakwakira tukakwigisha bimwe mu byo dukora hama ukifatikanye natwe urumva rero amashuri si ikibazo kuri innovation plus plus niyo mpano niko gushaka gutera imbere mu bisanzwe muri innovation plus plus dushyira imbere ko umwigeme wese ashobora kwiteza imbere kandi akaba independent
ego tugusezera akajambo ka nyuma impanuro uba ufise ku bigeme bagenzi bawe cyane cyane muri iki gihe kuko turahimbaza umunsi mpuzamakungu hari umukenyezi n'izihe mpanuro wipfuza yuko abigeme bagenzi bawe n'abandi batari muri innovation plus plus wipfuza ko bamenya wipfuza ko batahura muri ibi bihe
nk'impanuro nohereza abandi bigeme bose niko nababwira ati burya bigeme barashoboye ugiye kuraba umwigeme nta buri kintu aba azi gukora kandi abashoboye gusa abigeme turakunda kwikengera cyangwa kwishyira hasi umenga ntacyo dushoboye cyangwa tugatinya rero ndabatera intege uwo wese abona ko afite ikintu ashoboye yiteze imbere gishobora kumwungukira kikamwibiriza aje hamwe n'abandi ashoboye kwiteza imbere kandi ntatinye ntatinye kujya mu makoperative ni byiza birahungukira byinshi kandi biragufasha nawe biragufasha ni byiza kujya hamwe n'abandi bigeme muriko muradukurikirana ni byiza kujya hamwe n'abandi kugira ngo mushobore kwiteza imbere kandi umuvuko wanyu nk'uko umukuru w'igihugu abahamagarira ushobore kuronka icyiza ni byiza ko umukobwa umwanya wose agomba kwegerereza amahera amasaba ariko ni byiza ko nawe agira ikintu yinjiza ego muri kino gihe cyane ntitugezemo ubuzima burazinze bisigura ngo umukobwa wese ategerezwa kuva hasi agakora apana kuguma areza amaboko ngo arindire ikintu kizokwinjira nico nohamagarira abigeme bose bo kuba baradukurikirana kuri uno mwanya murakoze
uyo yari Direct Nishimwe umwe mu bigeme bari muri cooperative innovation plus plus i Bujumbura mu Burundi yagiye hamwe n'abandi kugira ngo yiteze imbere nubwo akiri mu ishure akiri kariga akiri kararondera ubumenyi ariko yaragiye hamwe n'abandi mu buryo bwo kwiteza imbere urakoze cyane Nishimwe Direct
murakoze namwe kutwakira
yego ego tubandanye ikiganiro muri isanga turi kumwe kandi nk'uko mubizi turi kumwe kandi na Nizigiye Imana Ani Joannis ni umwigeme arongoye iyi cooperative turiko turaganira nayo innovation plus plus riharanira iterambere ry'abigeme biciye mu buhinga butandukanye ubuhinga bitamvabwenge no kuvuga production artistique basanzwe bakorana n'ibindi bikorwa byinshi nk'abigeme kugira ngo biteze imbere ni muri iki gihe rero turiko turahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigeme w'umukenyezi ku isi rero turiko turaganira nabo mu byo bariko barakora mu kwiteza imbere reka rero duhindukire tubandanye ku murongo wa telefone ya nyabijwi rya Amerika turafise Shimi Keza naba ntihenze izina ryawe kaze mu kiganiro muri sanga Shima Keza.
Hala.
Mahoro.
Shimye Mukiza.
Shimye Mukiza. Mbunga bw'ivyuma nibambiye
cyane. Shimye Mukiza Evode.
Shimye Mukiza Evode. Muradutunga.
Murabe neza.
Turaho turashima namwe.
Kwiyeza kuzwe.
None gashimye Mukiza ikiganiro mwisanga wumvise abo tuko turaganira nabo nabigeme bako rageza kwiteza imbere hari impanuro bo bafite canke icyumviro ikibazo
Murakoze cyane ikoshimye Mukiza Evode ni bukareka muhanga mu ntara ya majyepfo ni byiza cyane rwose bitewe n'abigeme cyangwa se abategarugori mu kinyarwanda niko twavuga aho bageze mu iterambere ry'igihugu cyangwa se by'ibihugu cyangwa n'akarere kacu aho kageze Afurika bitewe n'uko imbere bari bameze nta jambo bari bafite bari bazi ko imirimo yose ari iy'abagabo bagira imbere y'abagabo bagapfukama rimwe na rimwe bagatega amaboko abafasha babo cyangwa se basaza babo cyangwa se ababyeyi babo ariko twishimiye ko kugeza ubu ngubu urubyiruko rw'abari n'abategarugori hari aho bamaze kugera nabo bakagera bagafata umwanzuro wo kuvana amaboko mu mufuka ndetse bagafata n'imishinga ikomakomeye natwe abagabo cyangwa se abasore tuboneraho ariko si ikibazo nabaza nkavuga ni basaza banyu ese igihugu ibyo mukora kiri hagaciro hari ubufasha babaha hari inama mutanga hari inama babaha cyangwa se hari urundi rubyiruko cyane cyane rw'abigeme inkumi n'abakobwa baba mu byaro batabashije kwiga batabashije kugena information kuri ubwo bushobozi wenda wowe wagize amahirwe yo kugira ku burezi urahura n'abayobozi n'ibiki byose abo bandi mubateganyiriza iki ese ubuyobozi iyo muhuye mukagezaho ibitekerezo ubona babyitaba cyane bakaba amahugurwa cyangwa se bakaba motiva nicyo kibazo nari mfite kugira ngo mutere imbere
ni nk'ibibazo byinshi ariko ndagerageza kubicagagura kugira ngo Joannice abikwishyure neza urakoze cyane
yego
Joannice arabajije kimwe cya mbere mu byo yabajije ati mbega mu kibano basaza banyu ababyeyi banyu cyangwa abo muri kumwe mu kibano ibyo mukora barabiha agaciro babaha inama izihe mu kubatera intege mu kubafasha mu byo muri ko murakora
icyambere nyuma nabwira abigeme ariko baradukurikirana cyane abigeme badakunda gukora cyane cyane nk'abahanura gukoresha impano bafite abantu benshi turatinya gukora kuko twumva ngo ntacyo dushoboye ntacyo tuzi mugabo mbanze kubona yuko abigeme benshi n'ufise icyo bita talankashe amaze guseruka akaza kumwe n'abandi janye akaba inspire ku bandi bantu arahe bakabona ati jewe nshoboye iki n'iki n'iki nibaza ko arahacu nk'ukugerageza iyo niyo numvume ngo niyo ntererano ya mbere canke novuga ati iciyumviro ca mbere kinzamwe iyo ndiko ndiyumvira gutera akamu ku bandi bakobwa
aravuze ati mbega none mu kibano basaza banyu canke bavyeyi banyu ba papa banyu barabatera intege mu byo muri kumurakora nk'abigeme mu bikorwa byanyu
ego nico nagira nseke ko abo mu kibano cacu aho turi barashigikira cyane ibikorwa byacu ni ukuri barabikunda barabishima mugabo haracabura ka kantu ko kwishimira ikintu kinovuga ati ikintu gikozwe n'abarundi kazi cyangwa gikozwe ngaha mu Burundi mu kibano benshi baraza bakaraba nk'amashakoshi ibyo dukora bakavuga yo ni byiza bimeze neza mugabo hageze aho gushorerana n'icyo kintu kiba kigoye mugabo nk'abo tuvukana cyanke ababanyi baradutera intege by'ukuri baradushigikira umubonye urabona ko ibintu yabikunze mbere tuhora tubwira n'imana tukaronka nka bamwe batubwira ati kike kintu nubwo mugikora uko murakigenza ukunuku muramerio havukya murahindura ukunuku ugasanga hariho n'abagiye baranadufasha mbere bakanadu konekta ku bantu bodufasha cyangwa ku bantu bumva yuko bodushorera gutyo atukanabo nyine baradufashije mu kibano haradufashije cyane rwose kandi sinavuga ngo hariho udutunga agatoke ngo bajya bari muri ibi n'ibi oya barabishima
Hamwe yabajije icerekeye abandi bigeme bagenzi banyu mbega murakora ibikorwa turumva ko mwishira hamwe ryanyu mukora ibikorwa byo gutera intege abandi kubigisha kwiteza imbere nabo nyene ibyo bikorwa bimeze gute byo gutera intege abandi basanzwe badafise izo mpano kugira ngo mubigishe nabo nyene bagere ku rugero muri ko nabo nyene baje bigisha abandi
kuri cyerekeye kwigishanya n'abandi icyambere cyo ubwacu na twebwe twatanguye turi umunani gusa ubu tugeze kuri 33 aho novuga ati naranditseye intambwe turashika aho twakira abandi benshi kandi abo turi kumwe ubu unye nabonyene baramaze kugira ico biyeze kuri twebwe twatanguye nga nabonyene barafise aho bishikanije mugabo si abari muri innovation plus plus gusa oyaye ubu ndamaze kuronka abigeme benshi bambwira ati ndashaka kuza muri zirimo nkababwira ati ntibikunda kuko nituguma twakira uko umuntu aje mugabo nkabaha ubumenyi nkababwiragira ukunuku benshi bakaza kutubaza ati mbega twabigenza gute nkababwira ati bigenza uku sanke nkavuga ati vugana naka ntiwabimenyereye arashobora kukwigisha ikindi tuhora dutegura novuga ama sensibilisation aho dushobora kwakira n'abandi benshi atari twebwe gusa kandi tugatumiriza n'abandi kuza cyane gose n'ikindi cyo kwigisanya turifuza yuko muri uno mwaka kugira no ico twakwita ama formation ruguru hagati mu gihugu kuko ico tumaze kubona abakobwa bari nk'abigeme bari mu gisagara benshi barashikirwa n'ico twita information barashikirwa n'ubumenyi ariko abari ruguru usanga kenshi bafise impano mugabo ntibazikoresha rero muri innovation principles turagomba kuhashika kubashikira kugira ngo nabo dukangurire za mpano zabo zibinyegezemo mugabo n'abasanzwe bazi gukora novuga tuba motive kugira determination mu buzima bashikira ico bashaka bashikire aho natwe tugeze bashobore kudandaza bakoresheje bijya bita ko ari ibintu bisanzwe cyane cyane bikunda kwitwa kwa amapasto mugabo byo byo babigire ubuzi bwabo bwa rinsi yose
yabajije kandi icyerekeye gukorana n'ubuyobozi leta inzego mukorana gute kumbure murazegera babafashe mu bintu bimwe bimwe cyane nabo nyine baba batumira mu bintu bimwe bimwe babona byoba ari ibintu bifasha guteza imbere umwigeme mu gihugu mukorana gute
kuri icyo kibazo turamaze kwegera irya banke y'abajene irya bita bije ubu niho hari konte yacu kandi turamaze kuganira nabo ku bijyanye n'ingurane batubwiye kuri icyo onye kimeze neza ikindi gihari ku mugambi w'igihugu witwa payeze ntituragirirwa amahirwe ngo dutoze mu mafarumasi canke mu bintu bahora boganiza byo gufasha abanyagwaruka ariko turizeye yuko ku migambi dufise natwe tuzokeza tugashukirwa ikindi navuga ati ku rwego rw'igihugu duhora dutafisika mu ma exposition icyo ni ikintu dushima cyane rwose kuko aho tugira visibilite kandi ngaha mu Burundi gusa ahubwo no mu bindi bihugu kuko nubwo dukunda kuvuga ngo haba hari ibihugu byo muri EAC hariho n'ibindi n'abandi benegihugu b'ibindi bihugu bahora baza kandi bakabona innovation principles icyo ni ikintu dushima cyane rwose kuko hahora haba n'ayandi ma exposition atari yo ku rwego rw'akarere ahubwo ugasanga ni ku rwego rwo ngaha mu gihugu ugasanga twagiyemo kandi kenshi baratumenya bakanadutelefona bakatubwira ati muraza ahanaha hariho ibiganiro umukuru w'igihugu ahora atunganya nabyo nyine turabyitabirira kandi tuhiga byinshi mbere turanagira icyo bita visibilite twebwe nka innovation principles
Murakoze cyane uyu mwumva ni Nizigimana ni Joannis umwigeme arongoye cooperative Innovation Plus Plus mu Burundi cooperative yihaye gutera intege no gufasha umwigeme umurundikazi mu iterambere reka dufate rero akanya tumira mate turagaruka mu kiganiro muri sanga
Thank you. bijira hirya ariko madara niki ngwinyeje ariko abanyabugo ngire ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwe nuko
eh yego rata urumujya usangi kazi kuko ni wagenda bimyozora nka sabo
ari kabira simuhumuruka mana
shofe wenda bona shakuru wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
yego tu ni bugo
ndiye bugo
wiki nuko mba ko muri wese muri twebwe yagiye yibeshya kuhundi yapa
Tadishwi ya Amerika isamila nilai Washington DC mukiru ndiro mukinye Rwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga y'umunsi tukashimika cyane cyane ku munsi impuza makungu wahariwe umukenyezi ku isi aho turi ko turaganira nabigeme mu Burundi ishira hamwe cooperative na ko innovation plus plus rero nkuko mubizi genekerezo rya munane ntwara nte no munsi wibutsa abakenyezi nabigeme kugira iterambere igaragara rero muri cooperative bavuga ati ibikorwa by'iterambere ryabo n'iterambere ry'igihugu barabishira imbere cyane mbega rero tukabaza duti uko kuja hamwe nk'aba jeune ugaruka gwa bigeme babikora gute neza na neza kugira ngo kumbure abandi bumve ibikorwa barimo bashobore kwifatanya nabo canke gukora nkabo cyo turaganira na Nizigimana Ani Joannis akabarongoye iyo cooperative innovation plus plus ku murongo wa telefone twabandanyije twakira abanyanyi bishwe rya Amerika ariko kandi no ku rubuga rwacu rwa Facebook haba hariho abashikiriza ibibazo n'ivyumviro Joannis ndabona umwe yitwa Yves Bizimana avuze ati bakomerezaho ariko bibuke kubaha abanega babo no kuvuga iki kibazo canke iki cyumviro cha Yves akenshi iyo turi kutaganira n'abakenyezi n'abigeme abagabo canke abahungu barakunze kuvuga bati akenshi iyo umwigeme canke umugore aronsa amafaranga menshi yatangiye gutera imbere usanga atanguye gusuzugura umugabo icyo kintu nico kumbure mbona Yves ashobora kuba ari karahera ko ati nimwatera imbere muzoca muta nico mutakaranga iyo mwumvise ibibazo nk'ivyo canke ivyumviro nk'ivyo muvyishura mute mubivuga kwiki Joannis
ano kugarze nibaza ko ibikunda kuvugwa ari byo kuri nawavuga ngo iterambere gusa ry'umwigeme canke ry'umukenyezi gusa agashira inyuma cyane rwose n'abagabo kuko nibaza yuko ngahafite icyo twese dukeneraniye ariko nk'uko tumaze kubibona kenshi biramaze gushika yuko usanga novuga ati abagabo canke abasore bagirirwa ama avantage kurusha abigeme canke abakenyezi binakunda no gushika yuko usanga mu rugo canke hagati ya babiri bavukana n'umuhungu n'umukobwa umuhungu ariwe atanguye kuronka amashansi hakiri kare atanguye kumenya kwiyungunganya hakiri kare agapamba na vy'ukuri mugaba karonka ariko abikenyezi n'abigeme kenshi ntitwihutira cyane rwose kurondera tuguma tuzakibizoza rero kubwanze novuga yuko nta gusigana kuri mwo mugabo cyane cyane abigeme natwe cyangwa abakenyezi natwe harageze yuko duhaguruka by'ukuri tukagwanira ubuzima bwacu natwe tukarondera ubwacu kandi tukarondera ukunywe two kwinjiza icyo dusigarana mu ngo zacu
ego nziza cyane reka rero duhindukire ku murongo wa telefone naho nyine turafise umuntu wanyu Norbert amahoro neza ngaho mu Rwanda
murabe neza
turaho turashima namwe
ni mu karere ka Rulindo umurenge wa Buyoga tubanze dushimire ababyeyi kandi ababyeyi bubahwe kandi turashyigikira mu byo bakora byose abagabo tubabaye hafi ego ubwo rero ariko mwibaza nise nize mbogamizi baba bari guhura nazo za buri mwanya ese nkuko wenda baba bajya mu makoperative abagabo babo ntago bashobora bamwe kubabuza ese nize nama babagira cyangwa se ni gute babasha wenda kuba baganiriza abafasha babo cyangwa se ni gute bakangurira igitsina gore wenda ku buryo cyakwiteza imbere ubijyanye n'amakoperative. Ndumva nagiye muri byinshi ariko nuko abagabo tugomba gushyigikira igitsina gore nacyo kikajya imbere kikiteza imbere.
Urakoze cyane Norbert haba kubaho ngaho mu gihugu cy'u Rwanda. Ego Joannis, murumvise Norbert avuga ati ntambanye ni izihe muhura nazo mbega abo bagabo bari bo nzo ntambanye, we yavuze ati bakwiye gushyigikira umwigeme w'umukenyezi, mbega intambanye zimwe zimwe mufise n'izi.
Twebwe si nibaza yuko turamaze antuka zero ntibirigera binshikira mugabo turafise muri twebwe abo twahora dukorana. Umukobwa twari turi kumwe yaragize ubugeni, amaze kugira ubugeni aragenda. Ubwo nk'ubu amaze gukurikira umugabo ntiyasubiye gukora na gato, ntiyasubiye kubandanya, kandi novuga gutyo yabaye esheke kuri twebwe kuko twaciye dusubira inyuma yarashona. Maze kugenda kugira amahayazo ntivigeze bikunda yuko asubira abandanya ashona, ya creativite ya apport yaragira n'ibyakunze yuko akibandanya. Ku bwanze nibaza yuko ico ari ikibazo nyamukuru, ikibazo cy'uko abagabo kenshi badushima dufite ikintu dukora tukira abaje bafise novuga kazoza. Mugabo tumaze gushika mu rugo ugaca usanga harabaye ikibazo cy'uko kenshi abagabo bataba bakicishimiye by'umukenyezi akora, canke novuga ati mentalite ituma batumva yuko umukenyezi yoguma arondera. Ako kubanze nk'uko yarabivuze abakenyezi nabo gushigikirwa, umugabo wese yarakwiye gushigikira umukenyezi wiwe mu gikorwa icyo ari cyo cyose bakora kuko kanatsinda. Na mamoda iciza nico ko umuntu yinjiza amafaranga kandi abicishije mu buryo bwiza, afite imana akayikoresha bimubera byiza. Abagabo rero bashobora kudushigikira bagashigikira abakenyezi babo, basaza bacu bakadushigikira, abasore barondera inkumi zimuzimu y'innovation plus plus bakabashigikira. Ndabona umengo iterambere ryokomera kurusha. Ego numva umengo niko kamonoterera ku bagabo canke ku basore batwumviriza, bashigikira abo barondera, bashigikira abakenyezi babo, babahe ama ide bikunze, babahe ama financement, ndibaza yuko iterambere rizoshoboka dushigikiwe nabo.
Ni byiza cyane kumbure nk'uko bivuze ashobora kuba yarahuye n'ikindi kibazo turaza kubaza cyane cyane kuri ako karorero utanze kuwo mugenzi wanyu yashoboye kuvamwo mu bikorwa yari arimo. Ariko mbere yaho reka twakire ku murongo wa telefone Muhayimana, turi kumwe. Alo Muhayimana. Muhayimana ndumva nawe nyine aga telefone kamugoye, ariko tugaruke kuri Joannice kuri ivyo nyine waruvuze byerekeye uwo mugenzi yoba yarashoboye kuja kubaka hama ibikorwa yari ari mu vyugushona birahagarana. Wavuze kandi ndaguye ku murongo wa telefone. Hayimana turacari kumwe, amahoro Muhayimana. Alo Muhayimana, muratwumva? Muhayimana biragoranye gato. Ego nk'uko tuba turabivuga Joannice, wavuze uti akenshi imisore abagabo barakunda umwigeme umukenyezi akerebutse, yamara ameze kugera mu rugo babona yuko akwiye kwicara ntashake ntarondere nk'uko yahora arondera cyangwa ntakerebuke nk'uko yahora akerebuka, kuko bo babona ko ari bo kumbure bakwiye kumwitaho, bakwiye kuzana amafaranga muhira. Uwo mugenzi waduhaye nk'akarorero yoba yarahevye burundu ibyo yari arimo, canke yoba yaragiye mu bindi bikorwa kumbure bimworohera gukora ari nk'umukenyezi mu rugo, yarahagaritse neza na neza?
Oya, yarahagaritse, yaciye abandanya ibindi. Mugabo impamvu nabivuze ni kubera ko ahanini twarabibonye yuko abakobwa benshi acahindura pete uwo turi kumwe yaciye ahindura aja mu kindi, n'ibindi bikorwa bimeze nka novuga ati ni auto-entrepreneuriale. Mugabo zamano yarafite zo gushona ntiyabaye kizibandaye nta ntiyabandane cyashona ya maide yarafise yuko idevelopa yukurondera yugutigita wamenga hagaze turabona yuko novuga kiki itera nyoma sino vugitera nyoma mbwa turabona yuko aho abandi twari kumwe twebwe tugeze siho wewe yabandanije agenda yaramaze gusubira inyoma nkuko nako ndabivuga by'ukuri byabaye kenshi aho tubona ki naka yankunze kubera ko nkunda kurondera mugabo bimaze kubashya yo agaca murondera kandi kaziko mu biro agaca anamubwira ati ahubwo bireke zose icara icara nibaza ko ico ari kintu cy'ukugwanira kugira ngo n'abakenyezi n'abakobwa iyo bamaze kuba kinungo zabo bashobore kubandanya bakora bya bindi bavuga ati byari byaratumye batera imbere.
No kuvuga ko kumbure ubwo buhinga mva bwenge production artistique nta gaciro abagabo babiha ntibabona yuko arakazi mu kandi babona yuko kumbure ibindi byerekeye kuja mu biro kwerekana yuko kumbure ufise ibiro vyawe akazi kawe ari byo byonyine bishobora guha iteka canke bishobora kumuha iteka nk'umugabo niko bibona
ego nuko kivuze gushika n'ubu ico sinibaza yuko coba gihagaze cyane cyane kuri production artistique y'abakenyezi gusa biracahagaze kuri sector yitwa A ngaha mu Burundi ikintu abantu bose ndi mu buhinga mva bwenge by'ukuri novuga ati ntibaronka agaciro nk'uko bari bakwiriye barinziza amahera menshi cyane nibo bashyikira defiya kurusha n'abandi bantu bose mugabo nk'uko tubibona muri mentalite y'u Burundi mu byiyumviro by'abarundi kenshi babona yuko akazi gatanga icyubahiro ni ka kandi wicara mu biro kuva sangati gushika sangati iminsi itanu kuri ndwi niko akazi bakunda guha agaciro mugabo by'ukuri ugiye kuraba abantu bari muri akokanaya abantu bakuri guhinga va bwenge nibo bantu baguwe neza kuko ni wewe wipanga ni wewe wihakazi ni wewe udandaza wadandaza uronka menshi rero ico kino cita gusa kimico ni ku bakobwa gusa canke ku bigeme canke ku bakenyezi oya ni en general ku bantu bose bari mu guhinga va bwenge.
Hariho kandi kumbure tugerageje kuvugira abo bagabo bashobora kuba bahagarika abakenyezi babo gukora ibikorwa nk'ivyo bitandukanye n'ibyo byo kuja mu biro no kwicara ugakora ugataha ukitaha ibyo mu rugo mbega n'ivyo babisaba umwanya mwinshi cyane ibyo byo kwikorera entrepreneuria ugasanga umugore yiriwe mu manama atasha atevye umugabo ntavye yakunze cyane cyane nk'amwebwe muri cooperative umwanya bisaba ungana gute kugira ngo mushobore kuza murahura musangire ivyumviro mugire ayo ma exposition ivyo byose usanga bisaba mu mwanya kumbura abagabo bakavuga ati oya weekend ku mugoroba ntugomba kuba uri muri ivyo nico gituma kumbure bavuga bati genda ukore mu biro utahe hageze bihereraho.
Kubyo muri innovation plus abandi sinde mbwa muri innovation plus kumva z'uko tufise benshi turafise abakira abanyeshuri nibo benshi cyane rwose ntitwigeze dushima kugira ibikorwa byafatira umuntu umwanya munini kandi kumva z'uko ari abigeme kandi murabona indero ndundi duhamagarira gutaha hakiri kare amagutarira turiyaranza uburyo bwose icyo novuga gute twubahiriza iyo myanya y'ugutaha ko kubahiriza ubwingenge bw'umwe wese ari umunyeshuri cyangwa atari umunyeshuri kandi mu bikorwa dukora nk'uko nanabivuze ni ukwipanga wewe nyine ni wewe wiha novuga ati wiha intumbero ukihakingira nkore iki n'iki n'iki ndagikora muri uyu mwanya n'uyu n'uyu inshuro zonyine tuba oblige gukora cyane rwose kurenza amasaha ni mu gihe tuba turiko twitegurira exposition aho niho usanga umuntu yamaze umwanya munini iyo yamaze ingufu nyinshi azimarira muri icyo gikorwa n'ubwenge bwinshi bufata ubwenge bwinshi ariko ahandi hose turatahura yuko umuntu ategereza kubandanya ubuzima bwiwe atari muri innovation plus gusa tukaba duhamagarira abakobwa bose turi kumwe kubahiriza umwanya kubahiriza igikorwa ari byo utegereza gukora bikore ku mwanya kandi bikore neza hama ubandanye ubuzima bwawe abari ku ishuri baje ku ishuri abari mu massage baje mu massage abafite ubuzi baje ku buzi hama abandi nabo bakora bakore ego
ego nkuko byagenze kuri Lirette yavuze ati ndaza kuyifatanya namwe mu kiganiro ariko umwanya mutonya kubera afise kuja ku ishuri nkuko bivuze no kwipanga no kwitunganya neza umwanya wawe ukawukoresha neza hariho benshi bariko baratwumviriza harimo nabigeme harimo benshi bifuza bati ego ivya cooperative ndumva ko ari byiza ndumva ko nshobora kuja hamwe nabandi nkereke nta impano ufise tugakorera hamwe ayo ma cooperative ndubunda bitahuye none umbure nka innovation plus plus n'izindi umenyereye ngaho ibijumbura birasaba amafaranga kuzinjiramwo no gukorana nabandi bimeze gute kugira ngo umuntu yinjire yandikishe avuga ati turi kumwe reka dutangure gukora
muri innovation plus plus turafite ukuntu turi organize mugabo reka majambo ge ku bandi bantu bose bashobora kuba bifuza kuja hamwe by'ukuri ndabahamagarira rwose kuja hamwe ni ikintu cyiza kuko iyo muri hamwe n'abandi mugira novuga mugira ama creativity menshi habaho uwiyumvira bizanye n'impapuro hakabaho uwiyumvira bizanye no gukora hakabaho uwiyumvira bizanye n'uburyo hakabaho uwiyumvira no bizanye no kumenyekanisha ibyo mukora umwe umwe wese usanga afite impano zitandukanye kandi yiyokipigita bitandukanye n'uwundi ugaca usanga niho muronkeye gutera imbere rero nahamagarira abantu bose kwamba baza hamwe gukorera hamwe n'abandi mugabo cyane cyane bagakorana n'abantu bafise intumbero imwe kuko natwebwe zaradushikiriye mu ntango aho twakoranye n'abantu mugahasi ya medi makenya turabona ko ni babandi baza gusa kugira yitwe ko arimwo yitwe ko arifite ikintu arimwo mugabo by'ukuri adahari atabifite ku mutima icyo ni ikintu cy'ukuraba cyane rwose cyo gukurikirana ukaraba ati mbega bano bantu turi kumwe dufite intumbero imwe twifuza bimwe kandi tuzogera hamwe eske n'abantu do confiance hama kandi nk'uko nari mpegeze kubivuga bagerageze uburyo bamenya ati mbega naka ashoboye iki naka ashoboye iki nanjye ashoboye iki ibi bintu birajyanye reka dushyire hamwe tugende hamwe hama nko muri innovation plus plus twe turakira abantu mugabo ntidupfa kwakira kuko twanka kwa gusubira inyuma hari igihe abantu baza bakagusubiza inyuma turabanza tukaraba ati mbega uno muntu hari impano yo bafise mu gihe adafise impano arafise umwanya wo kuza muri bino bintu mugihe adafise umwanya naho eske arashoboye omo gukontribua kudandaza kurondera amamarshe nkuko nabivuze hari utuntu utudepartement dutandukanye muri innovation plus plus uwo udashoboye gukora igikorwa kanaka akora ikindi gikorwa kanaka hama twese hamwe tukadogera hamwe ego tuza turabakira ku mwaka kumva z'uko tuba twamaze gutegura ibyo tuzokora mu mwaka ntidushobora kuguma twakira abantu nk'uko nyine bisanzwe kumbwa kenshi iyo tugira twakire turabimenyesha ku ma réseaux sociaux yacu turabyandika kuri Facebook Instagram ku ma statut abo baba baratubwiye turifuza kwinjiramo turabakontakta ati turiko turakira abashasha uraza wiyandikisha
ego radio ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turiko turaganira n'abigeme bo muri innovation plus plus ishyirahamwe cooperative riharanira iterambere ry'umwigeme mu Burundi kumbure n'ahandi mu karere kugira ngo twumve neza na neza inyungu ziri mu kuja hamwe mu makoperative n'izihe wunguka gute ukora ibihe bikogwa ni mu kiganiro muri aka kanya radio ijwi rya Amerika muri isanga reka twongere tumira mate turagaruka
Irushanwa rya gatatu ry'umukino w'intoki wa basketball ku mugabane wa Afrika BAL riraje guhera tariki ya 11 kugeza kuri 21 z'ukwa gatatu i Dakar muri Senegal nibwo amakipe yo mu itsinda rya Sahara azakina azakurikirwa nayo mu itsinda rya Nil azakinira i Cairo muri Misiri guhera tariki ya 26 z'ukwezi kwa kane kugeza ku tariki ya 6 z'ukwezi kwa gatanu amatsiko yanyu azashirira i Kigali ahazabera imikino ya nyuma y'igikombe ni guhera ku itariki ya 21 kugeza ku ya 27 z'ukwezi kwa gatanu amakipe 12 ya Afrika azahatana mu mikino 38 ariko ikamba rizegukanwa n'ikipe imwe rukumbi mwitegure kuzakurikirana iryo rushanwa rya BAL kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika
Radio Ijwi ry'Amerika Samira ni Washington DC mu kirundo mu Kinyarwanda ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga nkuko mwavyumvise abo twari kumwe turiko turaganira na Innovation Plus Plus ni cooperative yabigeme mu Burundi turiko turihweza akamaro ko kuja hamwe nk'ugwaruka cane cane ugwaruka rw'abigeme kwiteza imbere mu bikorwa bitandukanye turi kumwe na Nizigiyimana ani Joannis akaba ariwe arongoye iyo cooperative ni mu gihe turiko turihweza duhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi igenekerezo rya munani uwo munsi ni umunsi wejo ku isi yose urahimbazwa no mu karere urahimbazwa Joannis tuko turaja ku musozo wa kino kiganiro nitwogenda tutavuze kwihimbazwa ry'uyu munsi mpuzamakungu ejo winirije mbega ibikorwa muri Innovation Plus Plus cyangwa ingahe Bujumbura mwiteze kuzojamwo cyangwa kuzokwitabira nibihe byifashe gute
mu gihugu cy'u Burundi ubu nyene kuri Palais des Arts mu gisagara cya Bujumbura hariho harabaye exposition yabaye organisée par cooperative y'abakenyezi artistes et artisans niyo turimwo ni nayo tuzomaramwo inondwi yose gushika ku munsi w'indwi hanini nico twiteguriye hama ikindi gikorwa twari turimwo cyari cyo gukora ama novuga ibikorwa dusanzwe dukora nyene amasakoshi menshi ibirato byinshi mugabo cane cane tubikorera abavyipfuza bose twagiye icyo bita promotion twaragabanije ibiciro kugira ngo twese hamwe n'abandi bigeme n'abakenyezi dushobore novuga guserebura uwo munsi neza kandi cane cane twagumye duhamagarira kubashobora kutwegera twagumye duhamagarira abakenyezi n'abakobwa gushima uyu munsi kugira ngo bawibuke mugabo nabatere kurondera iterambere kero uyu munsi nta wari uriho none ubu warabayeho nubeho kugira ngo ubeho gusa ngo abantu bashobore kuryoherwa no kwiyamiza gusa ahubwo barondere kumerita ibyo bariko barakora ku novuga ati kumerita by'ukuri izina ry'abakenyezi maboko igihumbi kandi umunsi ushobore kubibutsa yuko bari hamwe barashoboye twese turi hamwe turashoboye yego
ni byiza cyane Innovation Plus Plus mwoshobora kuba muri ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye nko kuri Instagram na Facebook n'ahandi umuntu yo batora gute arabikorwa byanyu kumbure mwigeme yatwumvise yifuza kumenya byinshi kuri mwebwe muri hehe
ego cyane no bahamagarira gukurikirana na ma page Facebook, Instagram na Twitter aho cyanditse Innovation Plus Plus mu majambo nyene Plus Plus mu majambo mugabo sinibyo gusa kuba babifuza kuturondera bashobora kuba bari mu Burundi kugira bashobore kudushorera cyangwa dushobore gukorana barashobora kudurondera ku bakadusanga ku biro byacu aho biri mu Gihosha Bujumbura Gihosha kuri Imondo abita kuri campus pokris mbwa hariho n'abashobora kuba bifuza akanumero barashobora kutwandikira kuri 72 392 645 iyo niyo nimero yacu
yisubiremo
ni 72 392 645 72 392 645
uyo yari Nizigiyimana ani Joannis umwigeme yarongoye cooperative mu Burundi Innovation Plus Plus urakoze cyane Joannis ko na wabanye natwe muri kino kiganiro twongere dushimire kandi na Lirette yarari kumwe natwe Lirette nishimwe umwe mu bagenzi bawe ndabashimiye mwese rero namwe mwaterereye ibibazo n'ivyumviro abanywanyi bacu kuri Facebook babandanya baterera babandanya bakurikiranira hafi ikiganiro muri sanga kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabaseza ndabifuriza umunsi mwiza nongera nshimira kandi na Nadia Taha yamfashije kwakira abanywanyi bishuje Amerika ku murongo wa telefone no mu buhinga bw'ivyuma murakoze mwese.